mu kiganiro cyatangiwe ingozi ku mugwa mukuru kuri uwa gatanu n'abavugizi b'inzego za leta ndenza ko Karigwa Jean Claude avugira umukuru w'igihugu yabajijwe bijanye n'imisi yongewe umugwi ujejwe kwiga inyanyugwa gibwirizwa shingiro amenyesha makuru washatse kumenya ko atarakaje ho guha ijambo abidoze ko batari hawe Philippe Nzobonari bavugira leta y'u Burundi arashimangira byashikirijwe n'umushyiranganje w'agateka ka muntu kubahinga barungikwa kugira amatohoza mu Burundi umuvugizi wa leta avuga ko leta izokwakira bemeye gukorana nayo abatavyemeye bakazofatwa nk'abaje gukora ivyegeranyo vy'ibinyoma mu kibazo cy'u Burundi Philippe Nzobonari avuga ko ukuboko ku Rwanda kubandanya kugaragara
fondamentalmente tu non mi hai di guerra io faccio una gruiaoni che io che sta cadendo mondo quando ti frutteri qua così kugira ngo buraguze irindi bihugu bya Afrika ngo ari kindi ngo biko yafata si si ki Burundi cyane ni kuko yene na za kuko na kurikira kuyemenye kubirenge cyane ko mu batoye amazi kwa na kwasenzwe no kwiga bijyanye no serikiri Rwanda cyeromoka aho yari gituranye atuye ngo cyanyoye yinjiye no kwinjira
umuvugizi wa leta aragiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR ko rikamisha impunzi z'abarundi Nzobonari bati naho abarundi bahunguka ibiharuro bya HCR ntivyigira bigabanuka mu kubitegura yakiriwe na Teresio Ntayiraja avugira ubushyiranganji bw'intwari we hagati mu gihugu
aho HCR yavuga yuko umuntu uzaganira n'amaze gufunga igice cy'umuriyoni byarashyize kuri urukangwe rw'abakwishyiranye nazi ibe tukomeye mega n'ateye gushika ibindi bya mutu nari bwo kigarama ibi bya 26 hari amaze gutaho kandi mu bijana bya 25 kandi cyo kwa kwa bitanda mu kigarama n'iki ariko abaje yavuze ngo prince yavuze ko gushika amaze gutaho kandi mu bijana 30 kuva ko dutande uyu mwaka kuri ni gushika ite cyo 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 nani ndiye yo kana mega salamiwa hari amaze gutaho abari mu 38 kuva inabi wa ida salama kuva kuri ibya 23 umutuvugana amaze kuza abantu ibihumbi bibiri n'amagana mirongo ine na babiri
umuvugizi wa leta yishyuye ku kibazo cy'ibyo leta iriko irakora kugira hamenyekane ukuri ku bwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
ukurikiza ntibarahereza ku abatoza mugabo icyo tubuze ni uko bavuze ko bariko baranyemera banungururiza hanze kugira ngo icyo cyabaye bizisubire kuko leta y'uburundi yasabye ni ukuri yagize ibyo poste banze bakomeye bati bahungukiye bakomeye kuko bifuza yuko butanguka hakiri kare
umuvugizi w'ubushyiranganji bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba yabagijwe ibijyanye n'umutekano ku rubuga rw'u Burundi na Congo iharanira demokarasi Colonel Gaspard Baratuze yavuze ko abajejwe umutekano kuri urwo rubibe bari maso
so, kokora n'iki naho bari kubandanya tuvye mu gihugu cyacu tubandanya dukingira imbibe zacu abasirikare kandi abagenzi bacu b'abapolisi bari bameze magabo ku bwinshi bari bamaze kuja ku mipaka kugira barabe yuko atabagizi ba nabi bokwitira mu kiza ngo baze kubona umutekano w'igihugu cyacu
mugenzi we Pierre Nkurikiye avugira ubushyiranganji bw'umutekano yabagijwe aho igipolisi kigejeje amatohoza ku biziga bitogwa ijya nini
kuri ibi bijyanye n'ibiziga aho bibonekeje amatohoza naho nyine yarakozwe ababikora naho nyine barafatwa ambe twabwira yuko tuca tubabwira yuko na ikiziga cyatowe muri iki gice cy'umukenyezi uwabikoze yarafashwe kuba cyane tuzomubereka n'imodoka y'uyu muhisi yaciye abwiriwa yarafashwe naho nyine afashwe mu gatumba vuba tugiye kubibereka hanyuma kuri ibi bya bari abantu bakoresha imipanga naho nyine tugize iminsi tubafata tukanababereka n'ubu turafise abo tuzobereka vuba baheruka gufatwa vuba cyane
nyamara umuvugizi w'igipolisi ntashima ingene bamwe mu bamenyeshamakuru bashyikiriza inkuru ku bijyanye n'ibiziga bitogwa Nkurikiye avuga ko hari abamenyeshamakuru bakoresha imvugo ndenzarugero basa n'abashaka kwerekana ko mu Burundi ari umuriro yanahakanye ko hari abamenyeshamakuru bafatwa nabi bari ku kazi kabo nk'uko byashyikirijwe anamyesha ko abamenyeshamakuru bakingiwe bihagije ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.